ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kirwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, i Kigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Mushora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri Radio Yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru we sita wa Kaburungu Radio Yacu rewa wa Kaburungu com. Muri beneza shuti mwese na mwakunze radio Ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyo munsi tugiye kuvuga nini ku buhinga bufasha mu gihe abantu bashaka gutangura ibikorwa by'ubugwiza tunga. Turagaruka hanini ku twigoro twibonekeza mu rwaruka ruhije amashuri two gutangura ibikorwa byo kwikorera hamwe no kugwiza itunga, bitewe n'uko inyuma yaho benshi mu rwaruka rurangije kaminuza rutoroherwa mu cha baronka akazi. Urwo rugero rw'ubushomeri ruri hejuru mu Burundi eka no mu bihugu byinshi, haba mu bihugu bitembereye no mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere, rwiyongeye cyane kuvaho ikiza cya COVID-19 gitereye. Ubuhinga rero tugiye kuvuga ko kandi bufasha mu kwitondera umugambi wo kugwiza itunga n'ubuhinga mu mfunyafunyo mu cyongereza bita SWOT analysis. N'ubuhinga umuntu yifashisha abanje kuraba ubukerebutsi yarushije abandi mu gisata kanaka, hanyuma akaca araba naho ajegajega canke ibintu bishobora kuba bitogenda neza mu byo ashaka kugiramwo urudandazwa. Amaze kwihweza rero ivyo vyose, aca araba ibintu yokora byo mugirira akamaro, na cane cane ibintu abaguzi barondera. Icanyuma muri uyu mugambi wiswe SWOT analysis no kuraba amategeko agenga ubwo rudandazwa canke amategeko ashobora kubangamira umugambi umuntu abashaka kurangura. Mu ntumbero rero yo gufasha abantu bose bafise umugambi wo gutangura ibikorwa by'abagwizatunga abikorera utwabo, twabatumiriye umuhinga yanonosoye ubumenyi bwo kwitegurira icyo gikorwa. Uyu nawe si wundi ni Professor Lionel Remesha, yigisha muri kaminuza Alliant International University iri mu gisagara cya San Diego muri leta ya California muri Amerika. Uraho Professor Lionel Remesha, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane Frederic, ego ndaho mweho.
Na mahoro, aho ibihe bimeze neza, aho mwama mukazi wa kiminsi yose n'ubushuhe.
Ego California, San Diego California, ubu ifashe neza.
Ni byiza cyane rwose, twebwe akabeho kariko karatangura hano.
Oh, nibyo kabisa.
Turi kumwe kandi na Rock Bideri, naho ari mu rugendo muri iki gihe, igihe cyose bishobotse turaza kumuvugisha. Rock Bideri ni ingénieur civil, yarangije amashuri mu Rwanda, akaba kuva arangije amashuri rero ariko ararondera akazi. Uraho Rock Bideri.
Baneza, turabaramukije, turabaramukije no mutumire, turabaramukije n'abakunzi b'iradio va d'Amérique bose.
Ni vyiza cyane rwose, tura kugaruka ko mukanya uze uratuguma hafi. Ndabona uri mu rugendo kandi n'ibintu ntiyoroshe, ariko turaba turi kumwe muri iki kiganiro.
Ego murakoze.
Ego rero professeur Lionel Emesha, imbere yuko tuja kumuza ikiganiro nashaka mutubwire ku bwanyu ikintu cyatumye ubushomeri bwiyongera cyane muri myaka ine irangiye, atwovuga mu bihugu byose byo ku isi eka n'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere birimo.
Ego me muri imyaka iheze ibihugu byinshi byaragize ingorane kubera ikiza cya COVID cyari cyarahaciye. Igihe habaye ikiza cya COVID hariho ibisate byinshi byahagiriye ingorane nyinshi cyane, tuvuge nk'ubu nk'igisate cyo kwakira ingenzi n'igisate cyatumye ubuzi bwinshi bwaratakaye, bituma n'ibihugu byinshi bitakaza uburyo kubera ari nk'ibihugu byinshi byinjiza amahera menshi ku ngenzi. Hari n'ibindi bisate byinshi byagiye birahagirira ingorane na byone kubera byari bijyanye n'icyo kiza cya COVID cyarabaye ku isi nzima. Iyo ngorane rero yaribonekeje mu bihugu bitari bike, n'ibihugu biteye imbere hamwe n'ibihugu biri mu nzira y'iterambere. Kandi ikindi nacyo cyakurikiye COVID igisa nk'uko isa nk'uko yaheze naho hari ikibazo ziraba hirya no hino, ariko igihe basubiye kugurura bakemera abantu ko basubira gutembera nk'uko bifuza bakagabanya n'amategeko yari yashyizweho ya COVID, icyakurikiye ni uko hariho nk'ibisate byinshi cyane nk'amahingurira akora ibintu bari baragize nabona intambamyi, bituma ibiciro by'ibintu bija hejuru cyane. Hanyuma ibyo bita inflation, urumva ibiciro byagiye biraduga cyane naho ubutunzi bw'ibihugu bwagiye buragaruka bugerageza kugaruka. Ariko henshi ku isi urabona ko ibiciro by'ibintu byaraduze cyane, nabyo bigatuma nabyo nebizana ingorane ku baguzi eka no kubadandaza, kuko iyo ibiciro biduze cyane abaguzi baba bake, bigatuma n'abadandaza bibagora bakaronka inyungu nke.
Ego be ibiciro byaduze, ibiciro byaduze, ubuzi bwabuze, icyo ni ikintu ntabwo ari agaseseshwa rumuri. Hanyuma ingaruka nuko kenshi na kenshi turavye nko mu bihugu ikiri mu nzira y'amajyambere, amaleta canke adashobora guha akazi abahije amashuri nk'uko byahora kera, twebwe tugeza za kaminuza wabuzi ko akazi kakurindiriye. Ingaruka vyagize rero nuko kenshi na kenshi zo amaleta adashobora guha akazi abahejeje bose, ugasanga rero ubwo baruka rutakigira nayo rucira nayo rumira, ugasanga rutanguye kwijijukira imigambi yo kwiteza imbere, ari nayo tuhava tuvuga ko cyane rwose. Mbega ku bwanyu abanyeshuri muri iki gihe baheje kaminuza bakora iki ko ubuzi kenshi muri leta usanga butari?
Ego ivyo nivyo, kubera icyo kibazo kirahari mu bihugu byinshi byo ku isi, kuko nk'uko wari ubijeje kubivuga yuko kera abantu baraheza, hanyuma icyo gihe hari akazi kenshi muri leta, ariko n'abaheza amashuri ntibari benshi cyane nk'ubu. Ubu urabona hari amashuri menshi mu bihugu byinshi cyane mu bihugu biri mu nzira y'iterambere. Amashuri yagiye araba menshi, amayuniversite araba menshi, ku buryo abaheza amashuri ni benshi cyane. Amaleta nashobora kuronka ibibanza byo bakwira byose, byo bituma ateza kuba n'igisate cy'abikorera utwabo prive, nacyo ntigishobora kubaronsa akazi. Ikindi nacyo ni ukurusura ari nk'abarezi abigisha agasubira kuraba mu bisate by'inyigisho ukungene botangura kuza barabategura, bakabategura abanyeshuri bakabona yuko mugihe batoronka akazi muri leta ko bashaka kuronka akazi mu bikorero twabo
cyane uri kuravuga kubategura no kwigisha imyuga canke no kubaha bimwe bita stage imbere yo kwarangiza amashuri
ego kubaha stage n'ikintu gikomeye cyane kuko baronse stage bahejeje amashuri igifasha nuko kenshi umuntu ariga akazi urumva nk'ubu uronse stage ariho hose uramenya ukungene akazi gakogwa ari mu bisate bitandukanye mu bisate umuntu yoba ashaka gukoreramo urumva birafasha kubona iki gisate uko niko bakora uko niko bakora bigatuma n'umuntu aronka ibyiyumvira akabona okay naho ntaharonka akazi ndashobora gutangura ikintu kimera nk'ico nkanje nkajamwo mu wafasha motorera inyishu ingorane zoba zihari niho haca haboneka za opportunity
yego me
uri kuratorera inyishu ingorane zihari kuko niho haca haza niyo nzira yo gutera imbere ari opportunity
bwa buhinga twavuga mu kanya turabuga kuko ariko nkuko twavuze mu ntango turi kumwe kandi na Rock Bideri engineer Rock Bideri amaze imyaka itari mike yarangije amashuri ariko atarashaka kuronka akazi ndashaka atubwire ukuntu vyamugende n'ico ariko arakora kugira ngo arabe ko yotangura gushira mu ngiro eka koresha ubuhinga n'ubumenyi yize mu mashuri kaminuza Rock Bideri ijambo ni kwawe
murakoze cyane murakoze banje kubashimira kwaka kanya no kubutumire mwatuhaye hama nshimira n'umutumire kumunganzi agiye gutanga hama icyo nagomba gushikiriza ku bijyanye n'igikintu cy'ibura ry'akazi abajene benshi bari mu bushomere ero nkuko yagiye abivuga icambere tugomba kubanza kumenya nuko ibihugu turimo bikiri mu nzira y'amajyambere byagiye bikorwa ko n'ingaruka za COVID-19 n'icyo ni ukwita ihungabana ry'ubutunzi ku isi bituma umurindi ibihugu byari ko kugira ngo byiteze imbere ugenda ugabanuka rero ibyo byose bigenda biba mu ntambamyi zituma mu buryo bwo kugira ngo haboneke ubuzi mu bihugu duherereyemo kuko iryo hungabana ryageze no ku isi bivuye ku byo twagiye twumva cyangwa se COVID-19 no mu buryo y'ibi bihe isi igenda icamo by'intambara bigatuma ibicanke biriya ku masoko bihenda amaproje ahagarara ubundi buzi bugenda buhagarara butagenda neza rero icyo umuntu agerageza gukora ni ukuraba uburyo asanisha ubumenyi ibyo yakuye ku ishuri akabisanisha n'ubuzima arimwo agezemo hanze kandi umuntu agerageza kugendana n'igihe agezemo icya mbere no vuga fatiye akaruhuko kuri jewe nohanura n'abajene benshi no kudasuzugura akazi akazi gashobora kukwinjiriza gashobora kugutunga gutuma ubahe ejo na hirya y'ejo mu gihe ukirindiriye kugira urundi rwego ugera ko uragerageza ukagakora hama hakacabaho n'icyo twokwita management kumanajinga ibyo wabonye kugira ngo habemo uburyo bwo kwizigamira kugira ngo kumbure ushobora kugira ku nzozi zawe z'ejo cyangwa hirya y'ejo rero icyo nagomba kuvuga nsa n'usozera aka kanya mumpaye by'ukuri ntibyoroshe ahahanze agashomeri ni kenshi mu bajene ariko mvuga ngo umuntu wese ahari ni ukugenda agerageza kuraba muri domene arimwo araba ukuntu asanisha ibyo yize n'ibyo asanze hanze kandi tukagerageza kudasuzugura akazi umuntu agakora ikibonetse ku gice gishobora kuba gituma abarabayeho
ego mu kanya gatoyi
ubwo buryo turiko turiyungunganya tugenda durondera uduproje kanaka ego nivyo koko ariho ya namba nya bwa buryo ariko nubundi umuntu ashishikara gutegura imigambi arondeza asengera nubwo buryo kugira ngo ejo canke ijya ejo imana n'icinzira uburyo bukaboneka ashire mu ngiro imigambi abafite
ego mi mu ingenieur rokabideri mu bisanzwe isata mwagiyemo eka ubumenyi mwaronse bwo kubaka na n'ubumenyi mu bisanzwe ubufise wacuronka kazi uno nyene kubwanyu intamba nyamukuru yabayi
twebwe ngerageje kuja ku ruhande rwanje twajije mu gihe kisani kitoroshe gihe harimo COVID-19 nico gihe twebwe twajije mu kaminuza cari gihe kitoroshe amaproje menshi yari yabaye suspendi yahagaritswe kuburyo kugira ngo ubone akazi byari bigoye bo rero izo ngaruka za COVID zagumye zigenda za affectinga zigira ingaruka ku mikorere y'amakoja agiye atandukanye rero urabona domaine yacu hanini hanini usanga iri iranse muri secteur privé ugasanga rero abakozi byabaye ngombwa ko bagenda babagabanya haba abakozi bake ugasanga rero kugira ngo uce ubona akazi byoroshe kandi muri iki gihe turimo urabona ahantu henshi baba basaba experience kandi iyo umuntu avuye ku ishuri nta experience aba arabona kuko experience ayibonera mu kazi rero niyo ntamba nyamukuru yagiye igaragaraho uburyo habayeho uburyo bwo z'amaproje guhagarara ibikorwa amanuzi amakampani yagiye ahagarika ibikorwa bikaba ngombwa rero ko bagenda bagabanya n'abakozi ugasanga rero kugira ngo bakira abandi kigoye rero n'ubu umuntu acagerageza kurangwa ko n'abari ingunganya mu kurinda ko ejo canke hirya ejo ashobora kuzobona uburyo akora kandi bitanakunze umuntu ashaka kurondeza muri ubu buzima ugaca mu zindi nzira ukagera aho wifuza kugera atari uko uciye muri domaine y'ibyo wize.
Murakoze tubibutsa nshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Polo Irakoze muraho Paul muratwumva?
Nawe muraho.
Eh turaho.
Ndabumva meze neza.
Eh muri hehe ga Paul?
Meze neza kweri. Kandi makoze kuduha kanya kuri radio Juya America.
Yego muri hehe?
Baneze ingozi.
Ingozi mu Burundi? Yego tuga ku jambo kibazo cy'imvuyo.
Cewe cyunzwe cyanje. Uyo yaje kugana we yaravuze ati ko abajene benshi batungabaragaya akazi. Ariko ikibazo gihari nubwo buzima buragoye kuboneka si tudafise ngo umuntu tukakwikoresha teme ke cyaje nati udafise umuvyeyi bacisi mu gufata mu mugongo nandi uho ibintu by'akazi niki no mu tugaya akazi biragoye kuko ubukene nta muntu umwe kuba bunezereza nomo nka karoro je nitaga ka karorero alo
duga ku ijambo turakumva
ego hakaje je nitaga karorero Jeje shure muri 2017 muri ETB bubanza ishuri ry'imyoga hanyuma mugabo kobera ko nabona ati nta miryango pese n'iki ntangwa kwiyangira akazi nari mu bantu batanguye kwagira zari mikash washaka zari mu amahera mugabo rero kuko wagera abintu by'ubusuma kwiba niki umuntu arati ndarahomba biragenda nazi ariko rero kibazo gice kiyaba ni sikindi bushako n'ibyo bya COVID-19 byadukoze ko noneho rero nabijya bintu habaye bijya bintu byo kwagura amabarabara babomora kuma ndi kumana hacu kwakora ku mabarabara babomoye bashavuga ati mutegerezwa kongeza k'amafaranga yo kugira ngo ukota bushashi ugacubunga cubamwe bombe karagize cyane nkavuga ati guhomba kugaya akazi no munsi mu bajene ni bake bakigaya akazi kuko kuba nko mu muji ho n'ibintu bigoye nta akazi wo kigaya ariko kibazo gihari kwifuza kuba ko leta ishaka kudufatira imigambi iboneka kuko nabyo nuba ngo tayeje iraguye umutari nk'umwishyira hamwe ngo mukorere ha mugeshamo naho utanguza umutari halo
turakumva sozera
ego soza tu tuvuga ati nukuri cyo cyumviro cyo kuvuga ngo abajene ngo bacagaye akazi n'ubyo kubwanje nko mperereye abo tugenda n'abo tuki biragoye kuko nuko imbe nyamenye burano abajene kesho sangare mukaba ari umujene akubwira ati none jewe nk'umuntu wareze ni na yakoreshije nta nta rukwavururi monaki agacaguri iyo pana nikirata amase akanwa gacu ndacagoye rero mu gihe to bameke yindi solution muti basha kuramwe n'abajene nashaka dushigikira
murakoze Paul irakoze umukanya turamuhaca cyungiro cawe Professor Lionel Remisha ari kuri ka twanze duhijambo undi munywanyi wacu Cosmas Simbakwira muraho muri hega Cosmas
murumonge mu Burundi
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo namwe icyumviro
badukari intererano
yego
intererano yanje njerekeye kumurengera kugabanya ubukene cyangwa iterambere muri bihugu byacu ariko cyane mbuza mu Burundi njyewe nashaka kwibanda ku byerekeye kuronka isoko nziza y'ibyo umuntu aba yakoze turabona abantu bamwe bakora iby'ubugenegene abandi bakarima abandi bakorora ariko ugasanga le pouvoir d'achat y'abenegihugu ni nto cyane tuze kumva ko muranyumva
turakumva duga ku ijambo turakumva turagutega amatwi
ego ni ukuvuga ko amashyirahamwe paeje n'abandi bose barateza imbere abasore abantu bakiri bato abakuze bakorora ingurube bakorora inkwavu bakorora inkoko ariko ugasanga igiciro baza kudandaza ntigitubasha gutera imbere abagiye mu burimyi bararima ukarima ibigori amatoni n'amatoni ariko hageze igihe cyo kudandaza ugasanga ugurishije ikiro kimwe amafaranga ibihumbi bitandatu amafaranga magana atatu y'amarundi cyangwa magana munani uretse uwo mwaka leta yashyize mu kuboko n'ahandi ho byahora bigenda uko nyine wimbuye itomati
bandanya
ndabumva
bandanya
wimbuye itomati urutomate urabye agaciro k'urutomate kugira ngo hagere igihe uzisorome ukaza kudandaza usanga udandaza amafaranga make cyane ubushobozi bw'abenegihugu b'Abarundi gushobora kugura ngo bitume umuntu yotera imbere ni buke cyane nibaza ko bya bitumwa n'uko imishahara y'abakozi ba leta imaze igihe itaduga canke ubukene buri mu gihugu watuma nibyo wokora ngo witeze imbere ari umuntu umubaji akoze imeza canke akoze intebe agiye kudandaza adabaza igiciro gito cyane kitotuma ashobora kwiteza imbere nico cyumviro cyanjye
murakoze Cosmas Simbakwira reka Professor Lionel Mishagiri cavuze ku vyimvire mwashikirije Paul irakoze we yavuze ati nta bakiri bato bankakazi ubwo buzi nta buhari mu gihe Cosmas Simbakwira we bavuga ko ni gihe umuntu yirungunganije akagira icyo akora usanga hageze kugurisha ibiciro biri hasi cyane rwose ivyo bibazo byoterwa umuti gute Lionel Remisha
ego murakoze cyane Frederic duhereye ku kuntererano Paul irakoze yatanze yavuze ikintu ikomeye cyane yuko hogira abo baba bamaze gutera imbere bofasha abakiri batoye bafasha abajene nk'ubu nk'uko yabivuze ngo ababeraho nka kujya ku mubye wibatisimu mu cyongereza vyita mentorship icyo kintu ni kintu ciza tuvuge kubera mu ntara zose hari abadandaza mu ntara zose z'igihugu ama hariho abadandaza badandaza ibintu byinshi mu ma sector mu bisate bitandukanye ari byo gucukura ubutare ari byo ku iby'indimo ari vya telecommunication ari vya by'ubuvuzi ari bisate byinshi mu ntara zose kandi hariho n'abamaze kubiterera mu imbere umugambi woba mwiza woba ari nk'umugambi wofasha nk'abo na leta yashobora kubishyira mu kuboko igahimiriza nk'abo bamaze gutera imbere mu ntara z'igihugu bakafasha nko kwigisha nabone abakiri bato ukungene bashobora gutangura kudandaza kungene bashobora no gutera imbere kandi bakanabigisha ukungene kudandaza ntivyoroha kuko harashobora kuba mu ntambamyi hari gihe haraboneka mu inyungu ariko ni kudandaza gusaba ukubanza kwiga uyu mugambi wawe neza ukaraba abandi bawugize
ego
kungene wateje imbere n'ukungene n'ingorane wabaragize mu nzira za
uyo ni wa mugambi twashaka kuvuga imbere yaho no kuvuga ko two urabona nkuko vyibonekeje ashinya ntahe Paul yakoze na Cosmas Simba kwira nkuko bavuga usanga kenshi na kenshi bagiye mu bintu byo gutangura urudandazwa ugasanga baruhurira ko n'abantu benshi cyane gose aha rero niho wa mugambi mushasha twavuga SWOT analysis ucha ugira kamaro imbere y'uko umuntu atangura urudandazwa akaba yabanje kwihweza ubangutsi afise bwiwe ukacura aba n'ikintu uco aho yo bajegajega mukaca muri aho rero n'amasoko hari hoko gwiki kugira ngo ikintu abaguzi bariko bararondera muri iki gihe gihambaye n'iki gihe ikintu kitamaze kuronka abantu benshi bariko baragikorera ko cyo ari kihe niya wa mugambi twabwa SWOT analysis akamaro kuye mugambi eka kubwo buryo bwo kuwanza kunonosora amakuru ajanye n'ivyo mushaka gukora nakahe kubwa
ego ku igikuru ni y'umuntu agomba tangura kudandaza amaze kwiga ibyo ashaka kudandaza inzira ashaka gufata n'igisate ashaka ku gukoreramo ari tuvuge nk'ibi bya agribusiness by'indimo nk'aba barima barima ari ndimo nkari nk'ibigori nk'ibyo bavuze kurima amatomati kurima indimo izo ari zo zose cyangwa n'ibindi bintu umuntu yodandaza igikuru ni kubanza ukamenya isoko aho uzobijana ni naho n'amahera ushaka ko kubigurisha ko hanyuma ukaraba ko abaguzi babishoboye aho rero niho ikiza nuko ubu muri yaba muri Afrika ubu umuntu ashobora kudandaza ibintu mu Burundi akabidandaza muri Congo cyangwa mu Rwanda cyangwa muri Tanzania ariko igikuru nuko n'abadandaza ni byiza ko boza baraborohereza kugira ayo masoko ashobore kubagukira nabone bashobora no kuronka uburyo n'inzira yaho boshorera batarenze kugira ingorane mu nzira bakabafasha ikindi naco cofasha cyane cyane ku batangura ma business kubera ubu nk'uko babivuze uburyo ntibworoha kuronka hari igihe kenshi hari abaja hamwe bakagira amashyirahamwe bakegera amabanki bagashobora kuronka uburyo ariko ikindi naco bashoboye kubagabaniriza nk'amatagisi cyane cyane nk'abo bagitangura bageze amashuri bageze icyumviro cyiza cyo gutangura bagashobora kubagabaniriza nk'amatagisi cyangwa bakanabakuriraho bakavuga ko iyo myaka ibiri ya mbere cyangwa imyaka itatu ya mbere nta matagisi muzoriha ariko mushobora gutangura kudandaza ibyo birashobora gufasha gatoyi kurabo bagitangura kubera abo bakiriko baregeranya uburyo bwo bafasha no gutera imbere mu myaka izozo
mu kanya turaja kuri uyu mugambi dutanga karoro kaboneka kugira ngo wumvikane neza cyane rwose ariko imbere yaho reka duhe ijambo Alain Rurangangabo muraho
halo
oui zimya iradio uri kurumviriza kugira ngo twumvikane uraho ana
halo muraho
muri hega ana muraho murakomeye uri hehe
igari mu Rwanda
urashaka kuzimya iradio cyangwa televiziyo uri kurumviriza
eh igari mu Rwanda
yego duga kwijambo ikibazo cy'imviro
eh ara uyu mugambi ikitumike yewe mbona uyu mutumirwa mu banzi musuhurize
urakumva
eh niko na kwa mwaka tisuri kwa mutumigwa
ego
kuko iketumite ni mziza chano kandi wana kwa hivyo kuhanga aliko ikiri Federike
ego
ikuye kuja muri kirikula baka hivisha muri hivisha hindi hivisha uvijia kirikulimaria chanchana umurundi baka hivisha muri kirikula ya muri asenima muri sistema edikatifu ibibino baga tangira kujigisha zisemu ahoba tangira kujishigiza na kirikulimaria sinzi ahizi utangiri ya koma zijenari mmeyugu nendi baka kwa wali kujisha mwete kinewekea nchi za muri miaka za mwamikienda wa segonde kai tangi avuri mkini akatumisha mwe hii tekinikuli kwa tekinorosi nao nuburezi suwe hili mwuringi wa kreprenari hili mwereo vya SWIT ya hiku yuki yishkola kazi akada kunu wa gada vika kuri mizu awanyo shuri wa geze unyembara wa mwuri pote fundamental chanyo fundamental nye mbushika no mwuri umu ingesi aliku waka jienda babi zimbaraga nigu umujenu ya agera gusohoka ashobora kwidentifia neza kwidentifia donc les forces les febres cyangwa les opportunités within that for natural aho yamenya cyuze n'ikintu cyangwa n'ingi morore cyangwa ingiri niho yaba yafungiye ariko kuvuga ngo azabyiga kubera arangije ngo kamenye ntihangire imirimo ngo rekanye kubera alikuwa kuhuru kwa jira huza kazi ya shomereye kitu mawenshi yura huomba anatangu wada shuru wada huomba ya inga nanda inga tabu hanga habifiki ubezo inga ya inga zio sako waliku kuzi integra ni kajone makuru ya bijush ugonini mwa nagakula ata azikaza sawa kazi reta agakula wala tijenzi ya angiri mionogeza angiri agakombina rero le konesansi ya kuwe mrip fundamentale kuzamuka ne mari mwesi
ala ala ranga ngabo ichimbi ushikije ni ichimbi gihamba ichanengu wese kuko muri za kaminuza nyinshi nubuni ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika icho chigwa kiriho n'abatari kubiga jereke butunzi hariho nkaba n'aba bari kugira ibindi bintu entrepreneurship kugwiza itungu kwiga uburyo bwo kwikorera utwabo n'ibintu bikorwa cyane gose hariho n'ibyo bashobora no kwigisha n'ingere mu menyesha makuru ashobora kuva mu ishure wenyine akaja kwishingira iki kinyamakuru agatera imbere ibyo n'icyo n'ikigwa kiri ahantu hose muri za kaminuza menshi icyimbiro ushitse mushikije ko gikwiye kuja no muri za kaminuza zitandukanye mu Burundi mu Rwanda n'icyimbiro cyiza cyane gose
ndabivuga kwira hano niko bimeze muri filikura ya hano kinaba abana bari kubaniga hano mu Rwanda narabibonye ngende muri ndari ko narabibonye kuvuga ngo badukegire muri filikura muri filikura ya hano muri asenyima bimeze neza umwana azamuka aza kugira iyo agera ya mazi kumenya ukaza ukazitunga hanze
ni byiza murakoze cyane rwose ya Ruranga Ngabo
Murakoze
tugarutse kuri we Professor Yenera Rubisha nashaka tuje kumuzirira wacha wa bwa buhinga sort analysis dutange akarorero kaboneka tuvuge umuntu ashaka gutangura urudandazwa rw'imodoka aguriye hanze ari mu gihugu cy'u Burundi cyangwa mu Rwanda ikintu yotangura kumenya kuri sort analysis ni kihe tangurira kuri rujya rudome S
Come ego SWOT analysis nukuvuga yuko ani S ni strength nukuvuga tuvuge nk'ubu uriko radandaza nkaho umuntu ashaka nko kugura imiduga ayikora hanze y'igihugu ayaza kwigurisha tuvuge nk'i Burundi ikintu cya mbere arabanza akaraba uburyo afise niho strength itangurira strength ni uburyo burahari hanyuma ubwo buryo bunabonetse hariho isoko yaho uzo kuko ugiye ukagura tuvuge nk'ubu wasavye nk'amahera ibanki ukazana ukayishikana ngaho ibyiza uba umaze kumenya isoko ko ushikana ugurisha hari abadandaza bava hasi deja bamaze kuronka ababagurira cyangwa ababagurira akabatuma akavuga je ndamaze kuja mu gihugu kanaka kuja kuzigura ndasubiyeyo hariho abandi baba bamaze kuronka amadini yabo akavuga wowe reka reka tugutume udufashe ugende tuzanire urumva nkaho nkaho abari bo bisabiye amadeni ku bwabo ariko ngaho baba bagutumye kugenda ukabibazanira ariko ugakuramo nawe inyungu yawe urumva rero i strength ni ngufu bufisemo ukavuga aha tupfe nk'ubu nk'umuntu amaze kumenya iyo nzira yaho ibintu bica ico abari ninguva bamaze kwaharonkera kwera bazaho ibintu bica ibidandazwa ku buryo n'abandi ashobora kubabwira okay murashaka ukuntu canke nkagenda nkabibazanira nkabibagurisha ko hanyuma no kuronka ubwo buryo ushobora kuronka amahera ushobora kuronka ideni ryo muri banki nahone abari uburyo kuko mu kudandaza urakenera amahera canke uronse ushobora guha umutahe cyangwa aho mushobora gukorana kuko kenshi uri kuradandaza urashobora kwiyumvira umugambi wo kudandaza ku bwawe cyangwa ukabyiyumvira ku buryo bw'abantu benshi urumva aho ni host transferi hanyuma
na witness ishobora kuba mbega ko umuntu ashaka kudandaza imodoka yoba afise ubundi buhinga zikuri hanze akarinda kuzikoresha ubwo buhinga arabufise atabufise acarondera ingene yokorana n'abandi basi ubwo buhinga sivyo
egome kuko nkuko navuze ibintu bya strength z'inguvu izo strength nyene zirashobora kuba weakness ku buryo ariho nk'igihe umuntu ashobora kuba afite icyo cyumviro cyiza ugasanga arabuze uburyo cyangwa akavuga ndazi inzira aho bica ariko ndakeneye uburyo niho rero umuntu aca yikora akavuga okay ko ndazi aho bitameze neza ariko reka ndabitorere inyishu nje hamwe n'abandi cyangwa ndondere umutara cyangwa uyu mugambi mbe ndawushize ku ruhande niyumvire ibindi mugambi nabandagira kugira negeranye umutahe hanyuma uyu mugambi ndawugarukeko niho iyo weakness nayo ni ugenda uratorera inzira aho ibintu bitaba bimeze neza opportunity nayo
nukuraba nk'amasoko nina zigura zogura abande abantu bafite benshi nta mafaranga bafite kugura imodoka nshasha ubwo hari uburyo akaryo keza kukuzana imodoka zimbutse ibintu za gutyo hamwe n'ibindi duga ku ijambo
urumva nkaho rero hageze nk'isoko rero niho umuntu ateza kuryigira karaba ubwoko bw'imidoka yobagiye kuzana tuvuge nk'ubu bashobora kuzana imiduga ikoresha n'umuntu izi familiari z'umuntu umwe za individuel cyangwa umuntu akazana nk'imiduga izi za transport zitwara abantu benshi urumva nk'aho amasoko ni amasoko amwe tuvuge nk'ubu uzana nk'imodoka ucija ufasha ari nko kugira amatransport umva nk'iyo ni nk'iy'urudandazwa izindi nazo zaba individuele umuntu ayigura ku bushake bwiwe ariko igikuru umuntu amaze kumenya iyo soko akamenya kubera kumenya n'isoko no kuraba aho bahari ingorane tuvuga rero nk'ikibazo cya transport hari nk'ikibazo urumva gutorera inyishu ikibazo cya transport tuvuge hariho nk'imiduga ya transport mike ikibazo ni nko kuzana iyindi miduga ya transport iza gufasha umva ngaho habariho n'abadandaji basanzwe muri icyo gisata cya transport ariko ushobora gusanga batarashika naho bazigurira bama batuma abantu urumva uronse iyo opportunity yuko bagutuma ukagenda kuzibazanira ari Tanzania ari Dubai ari he aho ushobora gukura mu kintu urumva ikuru rero nkuko twavuze ura munarara abantu hari ngorane hanyuma akaraba kuzitorera inyishu ariko nazitorera inyishu akahungukira
ariho
niho opportunity ibonekera
yego me hariho ni muri iyo go buhinga hariho na urudomete threats
yego urudomete rero muri SWOT twavuze SWOT atangura strength ubushobozi ingufu weakness ibyo bitagenda neza opportunity ni inzira ushobora gutora inyishu hanyuma iyo nyishu ikagufasha kuzana kukungukira tubwe nk'ubu habaye nk'umuntu nk'urima nk'ibigori tuvuge hanyuma ugasanga aturonsa ahantu hari soko byo byarabutse urumva ngaho yari yaramaze kubirima ashobora kubibagurisha akakaronka amahera menshi nk'uko niyo example y'abadandaza abadandaza imiduga cyangwa ibindi byose umuntu yodandaza i opportunity niyo nzira ushobora gutorera solution threat nayo ni ikintu cyose cyo kubera intambamyi yo kudashikira
iyo mugambi hari
nk'abagambi wari washaka
nk'amatagisi yo bari hejuru kuyidandaza bavuye hanze amategeko mashasha ibintu byagutyo
ego me urumva nk'amatagisi kiba ari ikintu gikomeye ikindi nacyo gikomera ni tuvuge nk'ubu nk'abadandaza nk'abagura ibintu babikura hanze babizana mu gihugu urabona mu kubigura babigura n'amadolari n'amahera yo hanze ariko mu kudandaza bakadandaza mu marundi urumva aho rero nk'abadandaza rero kenshi urumva hari igihe barashobora sirete nuko tuvuge nk'ifaranga rigabanuca agaciro nk'uko mu myaka yahera ibihugu byinshi amahera yarataye agaciro uyagereranya ku madolari ko ayo madolari yaduze rwose urumva nk'aho nk'abadandaza kuri ibintu hanze basu umugambi mwiza ba byose bitumbereye ariko babishikanye ugasanga inyungu bari byateguye iragabanutse cyangwa irahavuye hariho n'abahahombera ariko bagaca basanga yuko bateza kuduza ibiciro byabo kugira bashobore kubandanya umugambi wo kugira business ariko badugije ibiciro naho hari igihe yacaba ingorane kuko abaguzi baca bagabanuka
nivyo tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Izere Gadson muraho ego turaho muri hega Gadson
murakoze nange nagira ngo mumbarize ikiganiro ni cyiza cyane kuko kiradufasha
ego
nshaka kubaza umutumirwa ni ese mu gukreatinga business mu cyane cyane muri bino bihugu bisa nkaho biri mu nzira y'amajyambere ko bisa nkaho bicikoye kuko urebye aba kugira ngo umuntu abone capital umuntu ajya kuri banki ugasanga amainteresi bacaginga ari hejuru kandi bakaba bagusaba iyo ngwate nayo utayifite kuko kubera ngo nk'ubu narangije kaminuza y'u Rwanda nanjye nize muri economics ariko urareba wajya kuri banki basa nkaho bafite iyo roni iri interest iri hasi bakagusaba wenda ingwate ugasanga ntabwo yifite rero turibaza ese kugira ngo umuntu abe yakora iyo business ko hakiri challenge capital kugira ngo umuntu abe yabona capital yamumbariza kugira ngo umuntu abe yazamuka ukuntu yabigenza
murakoze Izere Gadson ikibazo cyiza professor Lionel Remesha naho umuntu yoba yahejeje kunonosora cyane gose bwa buryo bwo mutuma atangura kwikorera utwiwe akabikora neza wa mugambi wa bwa buryo SWOT analysis hari kibazo rero nkuko izere gatsa nabivuze ikibazo cyo kuronka umutahe kuba kiri bato usanga babasaba ingwate ugasanga eka n'amafaranga y'inyungu amabanki basaba ari hejuru ibyo bibazo abakiri bato bo bicahirya no bwitari nyishugute
ego ico ni kibazo ciza cyane ico kibazo ashikije ni kibazo ciza cyane aho niho amareta abakwiye gusubira kwiga neza imigambi ihari ndibaza yuko hari amareta ashobora kuba amaze no kubigira ariko imigambi nko kugabanyiriza amatagisi nk'abajene byo byofasha cyanke gufasha nkaho nk'amabanki abasaba ibyo kugwatiriza leta ikashiramo ukuboko cyane cyane nk'abo nk'abakiri batose imigambi bona bakayishikiriza hanyuma ni nka kujya tuvuge nk'amareta menshi ahora arungika abanyeshuri kuja kwiga hanze rumva leta yashyizemo ukuboko ikafasha ikavuga reka tumurungike agende kwiga ubuganga niyagaruka azoza kwivura abandi cyangwa agende kwiga iki niyagaruka azoshika ariko yoba ari nk'umugambi nk'uyo bakaraba ukungene bashobora gushigikira nk'abantu si imigambi myiza yo kudandaza bakabashigikira kugira bashobore kuronka uburyo bwo kuronka amadeni bitagoranye cyane ariko cyane cyane bakabakuriraho n'amatagisi nko mu myaka ibiri itatu ya mbere kubera n'umuntu agitangura kudandaza imyaka itatu ya mbere iragoye rwose bashoboye kubagabaniriza ayo matagisi cyangwa bakayabakuriraho hanyuma bakabafasha aho birashobora gufasha n'abandi baba bafise imigambi bakabona ko harimo ikintu kibahimiriza ufata iyo nzira yo kudandaza
hari amatwa dusumira banki y'ugwaruka mu Burundi page ifasha ugwaruka ntitura tohoza neza ngo tumenye aho abakiri bato iyo banki yoba imaze gufasha ariko tugarutse kandi no ku kibazo cya Gatsana n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose kuko hariho n'uwundi munywanyi yavuze ibyerekeye ukuntu naho wamaze kwiga neza icyo uzokora hariho ukuntu ushikiriza uyo mugambi wawe kugira ngo wemerwe kari deni baguha bakaguha arivyo bita business plan uruhara gukwandika neza gutomora neza umugambi umuntu abafise n'uruhe mu kugira ngo umuntu atangure kwiteza imbere mu bikorwa by'ubudandaji cyangwa byo kwiteza imbere
ego mugambi business plan ni byiza kwandika neza ukungene wifuza kukungana uzodandaza ukabishira mu nzira akabari kandi n'ibintu umuntu ntarinda kwandika ibintu byinshi ariko arashobora kukwerekana umugambi wiwe ukungana umeze igikuru cyo kwandika business plan nirinda kuba ni business plan urumva naho utanguye uno munsi ashobora kugendura urongereza uyigira neza uko imyaka ihera ariko igikuru ni irakwereka aho utanguriye kandi wamaze kwandika neza ibyo wifuza ibyo ushaka nko kudandaza cyangwa inzira ushaka gufata yo kudandaza icyiza ni uko iyo wamaze kwitunganya neza naho uhura n'abandi ari nk'ishyirahamwe ariko rirafasha nk'abadandaza biroroha kubegera ukaba uyu niwe mugambi mfise cyanke ari nk'amabanki aho ukeneye nk'amadeni urabereka nabone umugambi ufise urumva biroroha no gusigurira umugambi wawe uyundi muntu yaba ashaka gufasha cyanke ishyirahamwe yaba ashaka gufasha cyanke nk'iyo migambi myiza mwavuze amareta amaze gushyira hamwe nk'uyu gufasha abakiri bato nk'iyo migambi yose mu Burundi ari mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu bamaze kugira iyo migambi, iciza nuko uyufise business plan niho mushobora bashobora no kuraba karaba iyo business plan bakaraba kumwe mukorana barashobora no kugu hanura akavuga okay twebwe rero kugira dukorane ibi no kubihindura muri business plan. So
umuntu wihweje rero nkuko umwe mu banywanyi bacu yabishikirije ikintu cokorwa nk'ugushira nk'icyo cyirwa cha entrepreneuria mu cyongereza entrepreneurship mu mashuri nka yose mu bisata bitandukanye akamaro ka kicirwa nk'icyo ko bakahe kuri bose.
Ei akamaro kicho cigwa bagishize muri curriculum byofasha cyane kuko ibi byo kudandaza ni byiza abanyeshuri batangikuzare bigisha buhoro buhoro uko bakura kuko ingabirano z'umuntu nta wigera zimenya kandi igisata umuntu ashobora guterera imbere yazotereramwo imbere naco ne kenshi umuntu ntigera amenya ingabirano afise ubu nkuko mwabivuze kare umuntu ashobora gufata nk'ubu umushinga nahe mwatumiye mu engineer yize nk'ibintu byo kubaka urumva nkajya urumva afise ingabirano urumva ngaho uko we asanze yatanguye no kudandaza ariko iciza nuko habonetse nka proje yo kubaka ugasanga atanguye mu business urumva nk'ivyo biramushikana kure cyane ni nk'abantu bize inzira yose umuntu yofata iciza nuko iyo atanguye kubikwigisha hakiri kare ari nk'abagira za sport urabona rero n'abathlete bateye imbere cyane mu bihugu byacu bageze kure urumva inzira yose umuntu ingabirano waronse hari gihe ugenda urayitora uko imyaka ihera uko imyaka igenda ni nk'uko hari abo ishobora kuboneka bakiri na bato ari nk'abaririmba ari nk'abafise by'ubugenegene ivyo byose umuntu ashobora kubigiramwo business.
Hari n'uwundi munywanyi yadutiye akamu avuga cyane cyane ukuntu akamaro ko kwiga nk'imyuga muri za kaminuza cyangwa amashuri yisumbuye akamaro k'imyuga mu kugabanya icyo gitigiri cy'umurengera cy'ubushomeri ko bankaka.
Ego akamaro k'imyuga ni byiza kuko imyuga nayo abantu bamenye ni imwe twebwe turavuga by'ingabirano kuko ari gihe umuntu ashobora kuba ariko yiga ibindi ariko ugasanga bamwigishije aronse niyo nzira bakamwereka imyuga ukungena ibintu bikogwa birashobora gutuma aronka ubundi yiyumvire ukundi birahindura ukungena umuntu yiyumvira bimuha ouverture rumva ni vyiza cyane bashobora no kubizanamwo bakigisha abantu ari imyuga ivy'amatekinoloji bibonetse bagashobora kuza barabigisha n'abanyeshuri ariko kuva hakiri kare kandi nk'uko twabivuze kare nk'ibintu n'ivy'inyigisho kubona urabona ama economy ku isi ibintu byinshi byarahindutse ibintu biguma bihinduka nicyo gituma n'ikintu gikomeye n'ivyo twigisha abakiri bato ivyo navyo ifoko navyo ne bigenda birahinduka kugira bigume ku nzira yahi bindi bihugu bigeze.
Ikibazo cy'ubushomeri rero igitigiri cy'abashomeri kigwa kiyongera ikibazo gihambaye cyane rwose kuko muri iki gihe nk'uko twabivuze abakiri bato usanga badashobora kuronka akazi. Ikintu muhanura ni ikihe? Mbega kubandanya inyigisho hakoreshejwe ubundi buhinga ngurukana bumenyi online instructions byofasha mu gikorwa cyo kurondera akazi baba barimo kuguma bakarisha ubwenge.
Ego ibyo uvuze ni byiza cyane kubera ubu iciza nuko harabanze no kuboneka n'ubuhinga ubu bw'ama telefone ngendanwa afite n'ama video ushobora kwakisida na internet ivyiza nuko ego hari byo wigira mu ishuri ariko nabo abo bahejeje amashuri byo byiza nabo nebaza bararaba kuri internet kuko no kuri internet urashobora kuhakura inyigisho kuri YouTube hari ama video menshi ibintu byinshi umuntu ashobora kwigisha ari ibintu n'ibintu by'ama programming ibintu by'ama ordinateur ama computer urashobora kubyigisha buhoro buhoro ugenda uraraba ama video kuri YouTube ariko uyu mwanya bisaba discipline bisaba kubikorera ko buhoro buhoro hanyuma umuntu akagenda riga n'ibindi bisate atoba yaradze tuvuge nk'ubu nk'ibisate vya mining vyo gucukura ubutaka ariko iyo ushobora gusanga amashuri menshi ntibavyigisha keretse ari nk'umuntu muri universite ya geology ariko ubu urashobora kuvyigisha ukabisoma ukabwira ubimenye n'ibindi bisate byinshi umuntu akagenda yigisha buhoro buhoro naho byaba ari bisate ubona ibi bisate sinzi ko nobijamo ariko akanyoni katagarutse nikamenya iyo bweze
naho bari bisata bitajanye n'ivyo bize muri kaminuza
egome naho byo bari bisate bijanye n'ivyo tize igikuru ni nka bimwe mu ntanguro y'iki kiganiro bavuze yuko atakugaya akazi igikuru ni kuguma uriga hanyuma ukaraba uriga mu bintu wigi ariko ni byiza kuraba n'izindi nzira tubarize ku muntu ibyo of course umuntu ntiga ibintu byose ariko umuntu akamagerageza akaraba n'ibigezweho
hari nk'uko mbivuze umuntu wanyu yavuze ko hariho bakiri bato baheje za kaminuza usanga kenshi na kenshi banegura ubuzi kuko wari ubuzi butajanye n'ivyo bize canke ubuzi bukoresha iminwe impanuro muha ugwaruka kuri ico kibazo neza
ego impanuro nuko kenshi umuntu agumagerageza igikuru no kugerageza ikuru no kugerageza kandi ikintu cyose kikuzanira uburyo kikuzanira amahera ni cyiza nicyo gituma sukuvuga ngo kugaya ubuzi ariko nta ugaya amahera ariko igikuru ni kuguma umuntu agerageza naho yotangurira ahantu ibaza ngo ni hato uhajye umuntu aguma agerageza agera kure igikuru si saho utanguriye igikuru saho uzohereza kuko nta umenya hahereza aho igikuru naho aho utanguriye ariko ukagumana uyu mutima wo kurondera urateguka kugeza kure
ku kibazo cy'abakoresha nabo basaba uburambe mu kazi cyangwa experience eka no ku mabanki asaba inyungu n'ingwate ikintu mushikiriza ni nk'iki
ego ikintu noshikiriza cyane cyane nk'abakoresha ni uko batoza bararaba cyane cyane uburambe mu buzi cyane cyane bw'abantu batangura akazi ego hariho nk'ubuzi bukenera uburambe ari nk'ubuzi bwo hejuru muri administration cyane ariko ubundi byo babyiza baza barugurira imihora abakiri bato bageze amashuri ntibaraba uburambe cyane kubera bashobora gusanga hariho abantu bafite ingabirano batariko baraha akazi kandi bo bafashije gutera imbere cyane kubera ayo mategeko niko n'abantu
ego meya kamo muri rusange muraho mwigisha yama yagiye kwigisha mu bihugu bitandukanye mu Budagi eka n'ahandi mu Bushinwa ibintu bimeze nk'impanuro mwaha ugarukaje amashuri kaminuza ni nk'izihe mu kanya gatoya cyane gusa amasegonda 30
ego impanuro noha abejeje amashuri nuko boza bariyumvira nk'ubu baka bariko bararondera nk'akazi cyangwa amashuri yo hanze igikuru nuko bakaraba akazi bashobora kuraba hajya ari mu Burundi mu Rwanda za Kenya za Tanzania bakaraba yuko aho hose ho baharaga
Professeur Lionel Mishanda gushimiye cyane gose ku kanya watoye kugira ngo usangire ubwo bumenyi bwawe n'abandi banywanyi radio ijwi ry'America cyane cyane urwaruka turashimiye Engineer Patrick yadufashije mu nyabwo izuma tukaba dushimiye na Nadia Taha ya dufashe kukwegiranya kiganiro turabashimiye namwe nshuti mwese mwatuyakanya mugahamagara mukabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyumviro turabashimiye namwe mwese mwakurikiranye kiganiro mwisanga cy'uyu munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza.